Uwe yara nyurujwe azwi ku izina rya Emmanuel Minani batazira kana aba muri quartier Charama ya zone kinama mu gisagara cha Bujumbura asanzwe arongoye umugambwe FNL ku gwego gw'intara ya Rumonge ari no mu nama nyobozi ya commune Rumonge yanyurujwe n'abantu batamenyekanye bamusanze mu bunywero buri hafi y'ubwinjiriro bukuru bwa paruwasi ya Gatolika mu Gatumba hari gihe cy'isaa 3 n'igice z'ijoro kuri uyu wa mbere nkuko byemezwa n'umukuru wa zone Gatumba yakuwe mu bunywero cyo kimwe na bagenzi we bane bari ko bivunira kanyota hamwe irakoze ari numwe mu baba aho mu Gatumba hafi yaho hanyururijwe abantu atubwira ingene zagenze
urumveje ku mugoroba twe twari tunyere mu mihana tuzatumva amasasa aravuze twumvise amasasa avuze tuzatumva mwanya muto batangiye kuvuga ati hariho umuntu nyene w'umunyakinama w'umupapa ati yari yaje no gutembera ati baramutwaye yitwaye ma hanyuma rero niho mu gatondo twe tucatiye tuzindukira hano tuza kuraba kuko bose basiye bavuga ko imodoka bayisize nayo batwaye tuhasanga imodoka n'ukuri mugabo uyo muntu ntitwabashije kumubona gushikuna mwanya ntaraboneka
imbere yuko abo bantu banyuruzwa abanyagatumba begereye aho hanyururijwe abo bantu bavuga ko mu masaha y'umugoroba kuri uyu wa mbere bakebwe n'urujya n'uruza rw'abantu batazi muri ako gace niyubahwe Diane n'umwe muri abo
hari masaa 3 tubona abantu barenganye bari 11 imbere hari abagabo 3 barebare hagati hari abana bagufi inyuma hari umugabo umwe muremure tubona barenganye muhira ntitwamenye aho bagiye twe twari hanze haheze umwanya hari umutonyi wanje twa Francine niwe aciye ambwira ati burya ngaha hari danje ni muri abo kuntu mushaka kwinjira mu nzu twaca turinjira mu nzu haheze akanya amasasi aca aratangura kuvuga
icabaye mu nyuma nk'uko abo banyagatumba babivuga nuko abanyururijwe hamwe na Emmanuel Minani batazira kana bahavuye bagaruka ibyo ariko byateye amakenga baryango buwe Emmanuel gushika ubu atawuzi irengero ryiwe kiretse imodokari yari afise yari ihagaze imbere y'ubunywero yanyururijwemwo Cizo Pasikari ni se wabo uwo yari yanyurujwe avuga ko baguye mu gahundwe bumvise iyo nkuru mbi asaba amatohoza yihuta kugira uwaba aboneke na cane cane ko abo banyururijwe hamwe bakagaruka ari bo botanga umuco
ko nabo bafunzwe ntitunabazi babatumenyeshe kandi twumva ko bari barisanganywe bari kumwe n'uyo Manuel tubumve gucyo dushobore kurema cyanke turibe nibo bomubazwa n'ukuri kuko n'abanyagatumba barababona bababo barababonye bamwe batubwiye ko bari muri brigade
imodoka ari murayitwari no munsi mugabo musamuti umuntu nawe aboneke vuba na bwango
umuntu aboneke ku imodoka twayibonye ntituyisiga
mu mugambwe FNL nabo nyene bashikiriza ko bakubiswe n'inkuba bumvise inyuruzwa rya Emmanuel Minani batazira kana Jacques Bigirimana arongoye uyu mugambwe avuga ko iryo nyuruzwa rifise intumbero za politike kuko uwo munywanyi wa FNL yaragize iminsi ategwa ubwoba kuri telefone
mosi ngenda njabuka acarama magara ngeze mu ndege atamwe butaragenda gusavye upfumuza dusezerane kuko ndazi ko tazonsanga twari tumaze gushika mu ndege nacyo nashobora kuvugana nawe ko nacyo nashobora gukiza rero numvise ko yagiye nta byantangaje icyo nshimye nuko abapolisi b'igihugu nsanzwe nizigiye bamaze gufata abo bari kumwe abo bafatanywe mugabo ngasaba ko iranyibutse Stani dufise ama message yamubwira ati indwi imwe ntirenga nuwo yitwa Ndayizeye Jean batazira karenzo dusavye inzego z'igihugu zose aho ziri zibe zirabashira mu minwe kugira ngo amatohoza abandanye
Jacques Bigirimana arongoye FNL agasaba abapolisi bafise iyo dossier ko bomwegera kugira abahe n'ibindi byemezo bakorera ko amatohoza mugatumba muri commune Mutimbuzi intara Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika.